Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for Kira, the VOA's weekly health program for Burundi.
Kira!
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 Kira! Ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ingeso yo guharika yagadze kukwabira abagore barenga umwe uri mu bituma igwirana ry'abantu ku rugero runini. Muri Afrika y'Uburengero, umuce w'ibihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, nivyo biguriyemwo mugenzo benuyo. Ivyo navyo ni cane cane ibikoresha ururimi rw'Igifaransa gusumba ibikoresha Icongereza nk'uko ibiharuro bivyerekana. Akarorero ni igihugu ca Senegal iharura imiryango iharika ku bice 47% mu gihe Mali naco giharura abagera kuri 40% nk'uko tubisanga mu kinyamakuru Afrique Bouge. Amakuru dukura hirya no hino atumenyesha kandi ko mu turere tuguriyemo uguharika umukenyezi umwe acibaruka abana bari hagati ya 6 na 10. Uko ibintu biri vyunyugwa n'uko umuryango ubutaranyugwa mu bijanye no gutandukanya imvyaro canke ukwikingira imbanyi batifuje. Muri rusange, ishaka ryo kugwiza abakozi mu miryango ibeshejweho n'uburimyi nimwe mu mvo zituma guharika bitsimbatara. Naho idini rya Islam rirekurira abayoboke baryo kurongora abakenyezi benshi, umugenzo wo guharika uranagwiriye no mu yandi madini y'abakirisitu atavyemeza. Naho biruko, uyo mugenzo wo guharika urahaye uratituka. Ingo ni impinduka mu by'ubutunzi bituma abantu batakibeshejweho n'uburimi gusa, cyo kimwe n'igabanuka rya mikoro mu bihugu bitari bike. Twasanze ko uko iminsi igenda imiryango itakironka ingaburo ku bayigize, cyo kimwe n'ivyambagwa ku rugero rushimishije. Ikindi ni induru z'urutavana ko hagati y'abavukana iyo hageze ko bagabura amatungo abavyeyi babo basize. Mu kiganiro cacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ingeso yo guharika n'ingaruka z'igwirana ry'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Rutana. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati uguheba umugenzo wo guharika hari ico vyokungura mu bijanye n'imibereho y'abantu ngizi nyishuba muha.
Ahaje umugabo aharitse usanga ataco abagihereza amaboko atayishinga yirira ibyo abandi bagore biwe baguma barondera.
Iyo umugabo aharitse bigatuma ubukene buca bugwira, iyo amaze kubiheba amahoro akaboneka mu rugo.
Mucya mutangura mu karima mugaca mwumvikana ugaca usanga n'inzarira iragiye.
Umugabo yaharitse afise nk'abagore babiri usanga abana umugore umwe batiga cyangwa ugasanga benshi bari mu mabaraba.
Biragenda bigatera induru rwose mu muryango ugasanga bashitse kwa ukana akirukana nk'umugore umwe mwaba babiri. Uwo rero acagira ingorane kubera ko bajya abana aba yamuvyaye ko uca usanga bariza rumwe.
Byo kungura abantu nkamwe nka bajejwe intwaro babihagurukiye.
Urashobora kugenda ku wundi mugabo afise wundi mugore ugasanga uwo mugore aciye akwirukana kubera nawe nyine ataburyo abona afise bwo kubaho.
Umugenzo wo guharika uratuma abantu bagwira, uko bagwira naho umwimbo si kutera ugwira bica bitera ingorane nyinshi.
Guheba umugenzo wo guharika ni byiza na cyane cyane muri iki gihe isi itera yaga, nico gituma duhebye guharika no guharikwa byotuma abantu bagwirirana buke buke.
Iterambere mu muryango ritera rigabanuka kuko uko abyara abandi bana basanze babandi bari mu rugo bica bituma haba injyana nyinshi.
umuzo w'amahinguriro watumye imvo z'uguharika zigabanuka na cyane cyane mu miryango y'abarimyi. Ikindi ni ivuka ry'ubundi buzi mudakomoka kuri uyo mwuga. Icyo twomenya nuko inyigisho ziteze imbere iby'imibano zituma abantu bahindura ingendo mu gutunganya izingo n'imiryango. Mu gihe abana baja mu mashure ku bwinshi, ukurungika abakobwa kubaka izabo hakiri kare, nk'uko biri mu bihugu bimwe bimwe biragabanuka. Uko biri kose, ubwinshi bw'abana bavuka butera ingorane zo gutunganya imigambi yotuma bibeshaho muri kazoza, nk'uko ivyigwa bigabije iterambere ry'imiryango bivyerekana. Mu miryango ifise ubuzima bubayabaye, igwiriyemwo uguharika ukuronka uburaro bwiza ntivyoroha bivuye ku bwinshi bw'abana bayivukamo. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingeso yo guharika n'ingaruka zigwirirana ry'abantu, tega amatwi itohoza ryakozwe muri komine Giharo mu ntara ya Rutana, dushikirizwa na mugenzanje Diane Ndonse. Diane, jambo ni gwawe.
Urakoze ara ive ku mijambo. Muri komine Giharo mu ntara ya Rutana, uguharika kuri mu bituma igwirirana ry'abantu. Abahaba baharugwa mu bababa mu bihumbi 135 ku birometero kwadarato 589, nkuko bishikirizwa na Spajoni Zigama musitanteri ayirongoye. Nkuko twabitohoje, abagabo baravyara abana barenga 15 ku bagore babiri canke batatu. Jereturuda niyo nzima wo ku mutumba Kabingo yaharizwe n'umugabo wiwe basanzwe bafitaniye imbyaro indwi. Ivyo biruko mu gihe mukeba we nawe ageze mu mbyaro zitanu. Muri rusange mu gihe baharika, abagabo nta mwitwarariko bagira ujanye no kuvyara ku rugero n'ingaruka zigwirirana ry'abantu. Uko niko abatware bo hasi twaganiriye babibona. Twumvirize Emmanuel Ndikuriyo, umukuru w'umutumba muhafu muri komine Giharo.
Turanababwira n'ivyo irondokarijanye n'amagara meza, bakatubwira ngo je sogokuru yari afise abana 12 ngo bose barabayeho, yaba rero abantu babona icyo vyotuma nabo biga gukoresha ubwo bwenge Imana yatanze, kuko harya abaganga bashyizweho n'Imana.
Twasanze ko hari abahenda abo bariheje ko bakurikiza idini rya Isilamu ribaha uburenganzira bwo kuzana umugore agira kabiri. Ingaruka nuko bateba bagahinyuka iyo amatati yadutse mu muryango. Kukaba nkako abatari bake baragirizwa n'ababanyi canke inshuti ko basanzwe begukira ayandi madini asanzwe agwiriye ngaho mu ntara ya Rutana, nkuko abakuru b'imitumba babimenyesha. Inkuru twakura zitumenyesha kandi ko abagabo bamwe bamwe bahungisha abo bagore bashasha mu gihugu ca Tanzania kugira ngo bazobagarukane bitacoroshe kuvana, na cyane cyane iyo bamaze kuvyarana. Muri rusangi amatongo yo kurimamwo aracaboneka muri komine ya Giharo ugereranije n'ayandi makomine. Ivyo bituma abagabo bihutira gushinga ingo zibiri, nkuko tubimenyeshwa na Mambo Jonas aho twamusanze ku isoko kurubaho
ngaha mu kira cha kumoso. Kabisa umuntu muri asanga afise nk'abagore bashika batanu, biterwa no kuburyo amatongo inaracyariho. Rego
inkuru dukura hirya no hino muri komine Giharo zitumenyesha ko bishika abagore bakaba intabwa, ahandi naho bagasohogwa mu ngo. Uko niko vyagendeye Esperance Nahimana mu nyuma y'imvyaro zitandatu yarafitaniye n'umugabo wiwe. Umugambi wo kurondoka ku rugero ntiworoshe gushira mu ngiro mu miryango yubakiye kwihari. Uko ibintu biri vyunyugwa n'umwumvikano muke utuma abubakanye batavuga bashira hamwe. Ariko rero ubumenyi buke butuma abakenyezi badatahura ibijanye no gutandukanya imvyaro. Muri rusangi abagabo baharitse ntibahuta barandikisha abagore babo mu bijanye n'amategeko. Bamwe mu bo twaganiriye baratanga inyishu zotuma bibaruka ku rugero mu gihe babifashijwemo n'abaganga. Twumvirize Eraste Gahungu afise abagore babiri.
Abana sindenze abana batanu, kabirashoboka abaganga barabishoboye. Nshobora kuvuga ati wewe rero genda wifungishe kugira nturenze abana babiri, nawe nturenze abana batatu, barakwiye. Nuko nyene nta kindi.
Amanama yerekeye kugwanya ingeso yo guharika arakogwa ku mitumba, afatiye ku ngaruka mbi zijanye no guharika ku buzima bw'imiryango. Ibikorwa bihuza ugwaruka mu kiringo c'uburuhuko biratanga akaryo ko kuganira ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, tutibagiye uguheba ingeso yo guharika. Amasekezo yo kwandikwa kububakanye bidaciye mu mategeko arakogwa muri komine Giharo. Akunguko ni ugukabura imiyabaga itaraja kurongogwa kugira ngo ntizoje kwihari. Ariko rero amategeko yerekeye ivyingo n'imiryango ategerezwa kubahirizwa ku neza y'abanyagihugu. Twumvirize musitanteri wa komine Giharo, Spajoni Zigama.
bakarondera amategeko abihana tubona ko ari intambamye ku magara y'abantu kuko usanga na za ngwara z'ibyaduka abenshi zibashikira biciye mu kugurongora abagore benshi
tumenyeshe ko komine Giharo iri mu zambere ingeso yo guharika igwiriye mu ntara ya Rutana nkuko tubimenyeshwa na Juvenal Ndayiragije buramatari w'intara ya Rutana.
Ugushira mu ishure abigeme zobaho ubumenyi bwo kwironderera nibame bazeye ubuzima bwabo kubo bazokubakana ivyo zogabanura imvo zituma bemera kubakira kwihari ikindi vyofasha no gutahura ibijanye n'uburenganzira bwabo inkuru zitandukanye zitwereka ko imyaka umwana amara ku ishure ituma yubaka ugwiwe atevye uko ibintu biri byatunye umugenzo wo guharika ugabanuka mu bihugu bimwe bimwe nka Ghana nkuko amatohoza avyerekana muri rusangi ugukangurira abanyagihugu ugutahura ingaruka zijanye n'umuvuduko w'igurirana ry'abantu zofasha mu kugabanya ingeso yo guharika ivyo vyoshoboka mu gihe amategeko agenga ingo n'imiryango yubahirijwe harimo no gushiraho ibihano kuba yarenze kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingeso yo guharika n'ingaruka zigwirirana ry'abantu tega matwi ikiyago twagiriraniye na buramatari w'intara ya Rutana Juvenal Ndayiragije aganira na mugenzanje Diane Ndonse
buramatari w'intara ya Rutana ndabaramukije
mukije cyane
muri no ntara murongoye haravugwa ingeso yo guharika hoba hariho isano bifitaniye n'igwirirana ry'abantu
nivyo naco gituma intara yacu abantu bako baragwirira gose
abo baharika byo babigenda gute biraca mu mategeko
amategeko yo mu gihugu cacu umugabo ataweza kubana n'umugore umwe mugabo akabirengako
ivyo bishitse bakabitura mu vyifatamwe gute
turabahanura tubereka kamaro ko kubana n'umutambukanye umwe kandi mukabana bice mu mategeko iyo vyase abo bantu turabafasha bakitura ubutungane cyane iyo umukenyezi avyemeye kubera hari abatavyemera kwa mategeko aravuga yuko ari umukenyezi bubakanye ategerezwa kwitura ubutungane kumbura naho bashobora kurikirana imigenzo y'i Tanzania n'ahantu amashuri aje vuba ifite rero bigatuma havamo n'ubutamenya
kuri uko guharika akazoza k'abana kagenda gute
ku muntu abongora abagore benshi niko afite hari abana benshi ifite rero bica bizana indyane kubera abana bapfuka ku mupapa umwe n'abagore benshi
buramatari w'intara ya Rutana je turabakenguruki
Arakoze Diane kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije tumiramate gato ukumviriza kano karirimbo kaduhanura guharanira agateka k'umukenyezi
birababaje kuona mabakure kwabana rugo turorera abakenyezi baraburabuzwa bagakubitwa nk'inzoka Hari abikandira mungete Woni konsuba kwa makenyezi Ujangu kirikwa narairata Ehu mugora fatwa nk'umwatsi windaro Umugaba kiyibagiza ko barusangiye Biratangaje kubona Ata tege korito moye yubahiru tumugore murugo
Twibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika Uno musi tukaba turabira hamwe ibijanye n'ingeso yo guharika n'ingaruka zigwirana ry'abantu Gwaruka nimurambigwe ni hafi ya maradio yanyu Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
ingaruka nizihe zishikira abana bavuka kwihari
uwo mugore yaharitswe birashobora kumukora mu mutwe ntasubire kwitwareka amagara y'ibibondo vyiyo ugasanga ibibondo birasinzikaye umwana nawe akabona se azarimwe mu ndwi rimwe mu ndwi zibiri ari mu buzima bwa misi yose ari kwishure akagira indi nyifato ivuye kuri ivyo vyose abona ku bavyeyi biwe
mbaza ndakwishura
umukobwa agiye kwabigwa n'umugabo asanzwe afise abagore babiri amategeko amugenga abayahe
hano I Burundi bavuga yuko umugabo agira umugore umwe ukunye n'umugore akagira umugabo umwe ariko birashobora gushika umwe muri bo agapfakara ngaho rero mu bisanzwe arashobora kubaka kandi biciye mu mategeko naho nyene
mbaza ndakwishura
kombona tubandanya tugwirirana ni giki twokora kugira ngo ibyo bintu tubihagarikire hafi
umurundi wese ahari ikagira umugambi ukwiyumvira utandukanye byaro bagaheza bakaronderera uwo muryango kugira bakuze ibyo bibonde baheze babaronderere ibyo bazobaho imisiri ndoro
rugamba rwa maki nkayanje
gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duho mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira bahe insiguro zibazo mu mutura tugeze ugace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
none umukenyezi amaze kugira ngo atandukanye imvyaro nyamugabo wiwe nawe akagomba kuza kubyara abandi nyuma byo mari
ati byo hinduriki murumva yuko umugabo atagize umugambo umwe n'umukenyezi wiwe wo gutandukanya imvyaro kandi murumva yuko ariko ararenga ibigo ariko aravyara abandi bana hanze kwa kugwirana kw'abantu kuca gushishikara kwiyongereka
mbaza ndakwishura
nagiye mbaze icyo leta yo bitekanya ku kibazo cyo guharika mu Burundi
leta irashobora kwicara ico kibazo kuko kijanye n'ubutunzi bw'igihugu na cane cane kubaho kwiza kw'abanyagihugu muri rusange
mbaza ndakwishura
mu gihe umugore atubahirije ishingano ziwe mu rugo numva yuko umugabo iza gutuma yiyumvira guharika
ivyo birashoboka harahusanga umukenyezi ari watumye bamuharika kuko inyifato agira mu rugo ariko hanini ntico tuma umugabo amuharika ahubwo bogerageza bakicara bakayaga kugira bashobore gushira hamwe neza y'ibyo bibaho
rugamba rwa maki nkayanje
ikiganiro nikira cy'ijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo by'ugwaruka tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
kera umuntu afise abana benshi yabari iteka mu muryango wiwe byo bafise isiguro imwe na kino gihe tugezemmo
uwo muvyeyi yabafise ahantu arima akimbura akaronka ivyo ashira mu bigega n'ivyo ashora ariko muri iki gihe murabona yuko gufungura na kabiri canke gatatu ku munsi asigaye ari ikibazo
mbaza ndakwishura
beko bariko barahimiriza yuko abavyeyi bo vyara ku rugero bakagishira imbere kandi batabanje kubwira na cyane cyane abo bantu baharika ngo babihagarike
babonye bimeze uko iyumvire amagara meza y'umuryango amagara meza yiwe adusanga ahubwo ari karagwana ingwano nziza
mbaza ndakwishura
harashobora kuba nk'umugabo akareka kwandikanwa n'umugore wa mbere agacaza kuzana ubwira kabiri kandi uwa mbere amaze kubyara n'abana batari bake none abo ba mbere bazoba bande
akaba atageze abandikisha ngo bemezwe ku mategeko nta na kimwe bafise basaba nico gituma rero aba bagore babiri ushobora gusanga bagize ingorane zikomeye kandi naho bo kwitwara nta na kimwe ishobora kubatunganiriza
arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene tumiramate usubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura guharanira agateka k'umukenyezi
birababaje kuona mabakore kwabana rugo turorera abakenyezi baraburabuzwa bagakubitwa nk'inzoka hari abikandira mu ngete ngo niko zubakwa bakenyezi uj jagu kiri wara rairata ehu mugora fatwa ngumati windaro umugaba kiyibagiza ko barusangiye biratangaje kubona atatege korito moye yubahiriza umugore murugo
Jambo abanywanyi bacu Jean Tony Boys Buhari aba mu Rwanda yatwandikiye abaza ati jewe ngwaye nersiatique harashize igihe nageze mu bitaro byinshi ariko imiti bampa ntacu yamfashije buryo ntakibasha kugenda metero amajana 5 ese kugira ngo nshakishe umuti uyikiza nogenza gute urakoze muganga Anita Munyana duherishe umunywanyi wacu Jean Tony
ingora nesiatike ni ingora imva ku ngingo zitandukanye igikenewe nga muri uwo mwanya nuko ugena ukaraba umuganga bajya bita ba neurologue kagutuma vya bipimo bihanitse ari scanner canke IRM no kuvuga imagerie par resonance magnétique bashobora gusanga bikenewe yuko bo kubaga kuko basanze inyishu y'ibyo bipimo yerekanye yuko atari inyinshu atari kubaga canke ikerekana yuko bikeneye ubundi buryo kugirukire neza kenshi hari usanga umuntu yumviriza ibyo abantu bavuga ugasanga nibyo biri kubera kwicara
amagara yawe Narumara mwo kabiri
Uyundi munywanyi ativuze izina yatwakuye atubwira ati ndabaramukije arongera akabaza ati hamwe umugera uteratifoide ushika mu bwonko byogenda gute oba hariho imiti iyivura burundu murakoze muganga Anita Munyana suduhera inyishu munywanyi wacu wa kabiri
Ego birashobora gushika yuko indwara ya tifoide ishika mu mutwe ko yamigera wa muntu ntiyageze amenya yuko ariko arigwaye canke akayivuza nabi ugasanga biratandukiye ibindi bihimba bikomeye ko navyo nyine kuri abamenye bisaba ubuhinga bukomeye babitoye bakamuha imiti arakira agasubira akamera neza cyane bamukurikirana neza
umugaba kiyibagiza ko barusangiye Biratangaje kubona
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga zigize ico zibafashije Nkuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki Ahubwo aruka rutanga insiguro ku myibutse y'abasokuru Uno musi uvuga uti wankabangwe ni wankazandabe bikubwiye iki
Ayo abantu bashwanye amukaza kwabahanura ntibabyumve hakacagiramwo umuntu agiramwe ingorane
bikubwiye iki
usanga biri hagati y'abantu bafitanye amatati ari nk'ababiri ikigero we baraguhanura atereka gushwana ariko kugwana ukabyanga mugo igihe umaze kugabika guhindukira ko ugasanga urakomeretse utangura gutabaza ngo bagufashe
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese nateramanye natwe mu kiganirukira. Shimire Diane Ndonse yafashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganirukira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuterekeye ikiganirukira twandikire kuri VOA Bujumbura mu vyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 amajana 953 ubusa 74 canke kuri 79 amajana 934 amajana 757 canke kandi kuri 79 amajana 988 amajana 713 kuri mikro nari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Just gonna stand there and hear me cry
love the way you lie. I love the way you lie.
I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength.
Just gonna stay.
You can barely breathe when you're with him. You meet and neither one of you even know it hit him. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get him. Now you're getting off, sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him, throw him down, pin him. So lost in the moments when you're in him. It's the face that's a culprit, controls it both. So they say it best to go your separate ways. Guess if they don't know you, cause today, that was yesterday.
Thank you for listening to this program from the Voice of America.